Ini Radio Ijwi rya Amerika. Mwaranya kudukurikirana mu biganiro byacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda I Washington DC miriwe neza nshuti muduteze amatwi kumwe na Fidel Niyongabo
na Placide Magambo mbahaye ikaze mu biganiro byacu.
Ufate kizu amajana tatu tuguze n'abantu bashika imijyango irimo nk'abantu batandatu bazoca bajaye. Shaza kujya imbere ya Meri, shaje yige ni imbere ya president, cyangwa imbere ya urbanisme yawe yabahaye.
Uyo ni umukenguza amateka Idefense Ntawunkunda yumvikanisha ubwoba bw'izokwirikira ingingo yofatwa n'inama nkenguza amateka y'ugusenyura amazu yabubatse aha dakurikije amategeko mu kiyaracimbo no mu gisagara ca Bujumbura.
Uko ahantu hateguwe planification yari imeze nikaruke uko nyene ico cy'abanyagihugu nico impact social kivyose biraba mugabo uhuno n'abantu hapfuye nta impact social iba.
Uwo n'umukuru w'inama nkenguza amateka ya Burundi Reverion Ndikuriyo asigura ko amategeko ategerezwa kubahirizwa abubatse bidakurikije amategeko bagasenyurirwa amazu yabo. Turavuga no kuyigizwayo ry'urubanza rwabo mu muryango wa Asina Paul Rwigara mu Rwanda ku banyagihugu basabwe kudasubira kuroba mu ruzi kungwa mu Rwanda hamwe no ku byerekeye akamo kishyirahamwe HCR gasaba amashyirahamwe abikorewe utwabo ibigo n'abantu ku giti cyabo babishoboye gutanga uburyo bwo guterera impunzi zifise impano zitandukanye mu ntumbero yo kushyiriraho ubuzi kugira zibesheho zitarinze kurindira imfashanyo aho ni muri Kenya. Incamake y'amakuru duhava tubashikiriza mu kanya gatoyi, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ku rugamba rwo kurwanya ibiyarira umutwe ku isi aho hari mu kugurura uno munsi ku wa mbere ibikorwa by'inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu bizomara indwi mu gisagara cya New York.
N'ubwa mbere abagore bakomoka mu idini ya Islamu batahukanye intsinzi mu matora y'ibanze yabagize inteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta ya Tanzania yatangaje uno munsi ku wa mbere itohoza kucatumye ubwato butwara abantu MV Nyerere bugira impanuka mu ndwi iheze mu kiyaga Victoria.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravugwa ko uwungirije ministre w'ubutabera Rod Rosenstein asezererwa ku mirimo ye. Ku ruhande rumwe biravugwa ko yaba ari mu biganiro ku buryo yakwegura, naho ku rundi ruhande bikavugwa ko yahakanye ko atava ku mirimo ye keretse aramutse yirukanwa.
Aya makuru hamwe na yandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugurura uno munsi ku wa mbere ibikorwa by'inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu bizomara indwi mu gisagara cya New York. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ku rugamba rwo kurwanya ibiyayura umutwe ku isi. Perezida Trump yavuze ko igitigiri cy'abantu bapfuye ku isi bifatiye ku biyayura mutwe yongeye ibice 60% ku ijana mu myaka 15 irangi. Trump avuga ko icyegeranyo cyo mu mwaka wa 2018 cerekanye ko umwimbu w'ibiyayura mutwe vya cocaine na opium wiyongeye bikomeye cyane mu makungu. Atangaza ko bikenewe cyane kugabanya umwimbu w'ibiyayura mutwe n'ababikoresha ku isi. Perezida Trump atangaza ko amakungu akwiye gukomeza gukorera hamwe muri urwo rugamba. Trump yashimiye kandi mu gitondo cy'uno munsi wa mbere ibihugu bigize ishyirahamwe ONU. Yatangaje ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yabaye umugenzi akomeye wiwe kandi ko ariko akora akazi kiwe neza cyane ku bibazo bitoroshye biraje ishinga amakungu. Guterres yashimiye Perezida Trump ku majambo yiwe n'umugambi wiwe wo kurwanya ibiyayura mutwe mu makungu. Ejo ku munsi wa kabiri Perezida Trump azoshikiriza ijambo inama nkuru y'ishyirahamwe ONU. Ku munsi wa gatatu azohagarikira inama y'urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Byitezwe ko Amerika muri iki gihe iyoboye urwo rwego ishimikira kunebagura igihugu cya Iran.
N'ubwa mbere abagore bakomoka mu idini ya Islamu batahukanye intsinzi mu matora y'ibanze y'abagize inteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu matora rusange y'abagize inteko ishinga amategeko ateganyijwe ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 11, Rashida Tlaib azaba ahagarariye leta ya Michigan, naho Ilhan Omar azaba ahagarariye leta ya Minnesota. Byitezwe ko aba bagore bombi bakomoka mu ishyaka ry'abademokrate baje guhangana na politiki ya Perezida Trump ikumira abimukira. Tlaib akomoka ku babyeyi b'abimukira b'abanyapalestina baje bava mu ntara ya West Bank mu myaka y'1970 bajya gutura muri Detroit aho Tlaib yavukiye akanakurira. Naho Omari we yavukiye muri Somalia we n'umuryango we bahungira mu nkambi z'impunzi muri Kenya, hanyuma umuryango we uza kwimukira mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota. Azaba abaye umudepite wa mbere ukandagiye mu nteko ishinga amategeko muri Amerika, yaravukiye ku mugabane wa Afrika kandi akomoka no mu idini ya Islam. Abo bombi bazaza basanga undi muyisilamu umwe mu nteko, Congressman Andre Carson uhagarariye leta ya Indiana. Kuva ubwo Amerika yagabwagaho ibitero n'intagondwa zari zitwikiriye izina rya Islam mu mwaka w'2001, n'ubwa mbere muri Amerika hiyamamaje umubare munini w'abayisilamu bifuzaga ibyicaro mu nteko ishinga amategeko, aho abagera ku ijana biyamamaje mu matora y'uyu mwaka. Abasilamu b'Abanyamerika babarirwa ku kigero cya 1% by'abatuye Amerika, kandi baragenda barushaho kwiyongera, ari nako ariko n'urwango bafitiwe na rwo rurushaho kwiyongera. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abayisilamu b'Abanyamerika barushijeho guhutazwa mu myaka y'2015 n'2016. Umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi kuri demokarasi muri kaminuza ya Northwest University, Alvin Tirori, avuga ko intsinzi ya Tlaib na Omari nubwo itatunguranye ariko izanye impinduka mu mateka y'abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Bwandanya kumviriza makuru yo hijyano hino twabateguriye tuza muri Afrika, aho leta y'igihugu cya Tanzania yatanguje uno munsi kwa mbere itohoza kucatumye ubwato butwara abantu MV Nyerere bugira impanuka mu ndwi iheza mu kiyaga Victoria. Iyo mpanuka yahitanye abantu 227 igihe ubwo bwato bwazama. Leta ya Tanzania iriko kandi irondera gukora ubundi bwato bunini kurushiriza. Igice cya mbere cy'itohoza cyasanze igitigiri cy'abantu cy'umurengera ariyo mpamvu yatumye ubwato MV Nyerere buzama ku munsi wa kane w'indwi iheze. Ubwo bwato bwari butwaye abantu 260 mu gihe bwari bugeneye gutwara abantu 101. Umushikiranganji wa mbere wa Tanzania Kasim Majaliwa yatangaje kwicegeranyo c'itohoza ku vyabaye co tegerezwa gushikirizwa leta mu minsi 30. Umugwi ujeje itohoza uyobowe n'uhaze amutegetsi mukuru w'igisirikare ca Tanzania General George Waitara, igitegiri ca basize ubuzima mu mpanuka y'ubwato MV Nyerere cageze ku bantu 227. Umushikiranganji wa mbere Kasim Majaliwa avuga ko ibindi biziga bishobora kuba biri muri ubwo bwato bwazamye amenyesha ko abantu 41 bashoboye gutabagwa. Leta ya Tanzania ifise kandi imigambi yo kubaka ubundi bwato bunini kurushiriza. Ubwo bwato uzoshobora gutwara toni 50 n'abantu 200.
Igitero cy'ibyihebe cyagabwe ku basirikari ba Irani bari mu karasisi kuwa gatandatu cyakongeje umwiryane hagati y'icyo gihugu n'abaturanyi b'Abarabu. Umwiyahuzi yamishe amasasu muri mu bantu baraho biganjemo abasirikari n'abandi baturage. Abantu 29 bahise bitaba imana naho 60 barakomereka. Imbaga y'abantu yitabiriye imihango yo gushyingura aho baririmbaga indirimbo zituka ibihugu bya Israeli na Amerika. Ibyo bihugu byombi bishinjwa kuba byarakomeje gushyigikira inyeshyamba zigaba ibitero ku gihugu cya Iran. General Hossein Salami yarahiriye abaraho ko uko byagenda kose bazihimura ku bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israeli na Arabia Saudite. Ibyo birego ariko byateje urujijo kuko agatsiko k'Abarabu babanya Irani kazwi nka Ahvaz National Resistance ariko kigambye icyo gikorwa. Leta yashyize ahagaragara amashusho anyuzwa ku mboga nkoranyambaga yerekana umwihawuzi imbere yuko ahitana abo bantu, ikongera ikerekana umurambo w'umwiyahuzi nyuma yuko yicwa. Gusa abenshi bemeza ko aya mashusho yaba ari amahimbano, ahubwo bishoboka ko yaba akoreshwa mu buryo bw'icengeza amatwara nka propaganda. Ikindi ntibigaragara ko umwiyahuzi yaba yarirahiye kuba akorera umutwe w'igihebe wa leta ya Kiislamu nk'uko basanzwe babikora akenshi mbere yo guhitana abantu. Kuba leta ya Irani ikeka ko Amerika yaba ishyigikira izo nyeshyamba byatumye nayo yihimura yongera inkunga igenera imitwe y'iterabwoba mu bihugu bya Iraki, Siria na Afghanistan.
Tugaruke muri Afrika ho Radio Okapi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaza ko abantu 18 bapfuye mu bitero by'abikekwa ko ari abagwanya ubutegetsi bwa Uganda Allied Democratic Forces mu mfunyapfunyo ADF. Ivyo bitero vyabereye mu gisagara ca Beniki mu buseruko bw'igihugu. Ivyo ni mu gihe ako karere kabandanya kugira migwa n'ikiza ca Ebola. Radio Okapi ishigikiwe n'ishirahamwe ONU yatangaje ku munsi w'Imana ko abasivile 14 n'abasirikare banabishwe mu bitero vyabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi biturangije mu karere ka Beni. Mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC.
Nubwa mbere mumbabarire gato turajya ku nkuru ya Asumta. Ministre w'ubuhinzi n'ubworozi yasabye abaturage kutongera kuroba mu mugezi wa Mukungwa mu gihe hagikorwa iperereza ku cyaha cyarishe amafi yo muri uwo mugezi. Dr. Solange Uwitonze, umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi lab, yasabye abaturage kwirinda kurya amafi yipfushije. Ibindi kuri iyo nkuru turakurikira Asumta Kaboyi. Okay, muratwihanganira gato, inkuru ya Asumta Kaboyi ntibashije kuboneka. Reka duhere ku nkuru ya Eric Bagiruwusa, aho umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yigijeyo urubanza abashyikire abacamanza baregamo abo mu muryango wa Asinapol Rwigara ibyaha byo gucisha byo kuryanisha abenegihugu. Ibindi kuri iyi nkuru reka dukurikire Eric Bagiruwusa.
Byabaye ikinyuranyo ku mucamanza ukuriye inteko iburanisha ubwo yari yiteze gutangira kumva ubwiregure bw'abaregwa. Aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yabonye amabaruwa yanditswe n'abaregwa basaba gufungura by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze. Ababunganira bahawe umwanya wo gusobanura ibikubiye mu busabe bw'abaregwa. Maître Buhuru Pierre Celeste wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shimiyimana Rwigara yavuze ko n'ubusanzwe yari yashyizwe mu gifungo cy'agateganyo n'urukiko rukuru kubera impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha. Yavuze ko ubusabe bwo gufungurwa by'agateganyo bushingiye ku mategeko. Yisunze ingingo z'amategeko, Maître Buhuru yavuze ko iyo urukiko rushyikirijwe dosiye y'ufunzwe by'agateganyo, ufunzwe ashobora gusaba urukiko rwaregeye bagafungurwa by'agateganyo aho urubanza rwaba rugeze hose. Ubusabe kwifungurwa ry'agateganyo ntibwasobanuye ingingo ku yindi. Maître Buhuru na mugenzi we Maître Gatera Gashabana bahise bazamura inzitizi ko mu gusuzuma ubusabe bw'abaregwa umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha mu rukiko rukuru yagombye kuvamo. Baravuga ko yigeze kugira uruhare mu byemezo byafunzwe by'agateganyo abaregwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. N'ibyemezo byaje gushimangirwa n'urukiko rukuru ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11/2017. Maître Gashabana wunganira Madame Mukange Manyaderine Rwigara yabwiye umucamanza ko kubera inyungu z'ubutabera ari ngombwa ko bazamura inzitizi. Umucamanza akavuga ko inteko iburanisha yaje yiteze gusuzuma ubusabe bw'abaregwa aho gusuzuma kwihanwa k'umucamanza. Abunganira baregwa bagashimangira ko nubwo atarabyiteze bitabura kugibwaho impaka hashingiwe ku mategeko, basabye ko yivana mu rubanza cyangwa bakamwihana. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabajije impamvu mu kuburana urubanza mu mezi bitaba ikibazo, hakavuka ibibazo ku isuzumwa ry'ubusabe ribafungura by'agateganyo. Maître Buhuru yasubije ko baba baregwa n'abanyamategeko ntacyo bapfa n'umucamanza ariko kubera imiterere y'amategeko bigomba gusuzumwa. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Ndibwami Rugambwa na mugenzi we Faustin Mukunzi bwabwiye urukiko ko imikorere y'abanyamategeko bwayirimo ikibazo. Bwavuze ko ubusabe bw'abaregwa bwatanzwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize saa 11 za nimugoroba, amasaha y'akazi yarangiye hatangiye iminsi y'ikiruhuko. Bwikomye ubwunganizi ko butekerereza urukiko bwirengagije ko butatangiye ubusabe ku gihe. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yahise atangaza ko atari ngombwa kwiherera kuko asanga nta tegeko ribuza umucamanza wasuzumye ifungwa ry'agateganyo ku rwego rwa mbere kuba yasuzuma iryo ku rwego rwa kabiri. Avuga ko inteko itahinduka. Maître Gashabana yashimye umucamanza ku cyemezo yafashe, ati mwanze gufata icyemezo kandi turabyubashye. Bisunze ingingo z'amategeko, Maître Gashabana na Maître Buhuru bihanye umwe mu bacamanza wafashe icyemezo cya mbere kwifunga n'ifunguro ry'agateganyo bahita banasaba kwiburanisha risubikwa. n'umucamanza bunganizi birinze kuvuga mu mazina bavuga ko bazamugaragaza mu nyandiko mu ibaruwa bazandikira urukiko. Ikigiye gukurikira abanyamategeko bagiye kwandikira perezida w'urukiko rukuru kuri ubu bwihane abusuzume, bivuze ko uzabusuzuma ari uzashyiraho inteko nshya ari nayo izagena igihe urubanza ruzongera gusubukurirwa. Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe babaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rwitabirwa Asinapol Rwigara. Itangazamakuru umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Madame Ingabire Victoire Muhoza, abakozi bazimwe muri ambasade za hano mu Rwanda, abashinzwe umutekano n'abandi. Abaregwa bombi batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 9/2017. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Umwari Diane Shima Rwigara yihariye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 nk'umukandida wigenga. Arahura na nyina umubyara Adeline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye atitangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Ibyaha Adeline Rwigara aregwa nawe bishingiye ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu. Ibiganiro byaberaga ku matelefoni, bamwe muri bo barimo Madame Mugenzi Tabita Gwiza murumuna wa Adeline Rwigara uba muri Canada, bari muri iki kirego ariko bazaburanishwa nk'abadahari. Adeline Rwigara yihariye ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri. Ibyaha byose abaregwa bombi barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Mwiburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwarangije gusobanura ibirego byabwo kuri ibi byaha. Asinapol Rwigara wari umunyemari ukomeye yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitaravugwaho rumwe. Ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka, umuryango ukavuga ko yishwe n'ubutegetsi. Abagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric bagira ubusa. Tukiri mu Rwanda dukomereze kuri ya nkuru twababwiragaho. Ministre w'ubuhinzi n'ubworozi yasabye abaturage kutongera kuroba mu mugezi wa Mukungwa mu gihe hagikorwa iperereza ku cyaha cyaba cyarishe amafi yo muri uwo mugezi. Ibindi dukurikire mu nkuru ya Asumta Kaboyi.
Umera ziki cyumweru nibwo ku mugezi wa Mukungu habonetse amafarerimba yapfuye, ndetse yaboneka n'ibindi binyabuzima birimo inzoka, ibikeri n'ibindi biba mu mazi nabyo byapfuye. Byukusenye Pafrodita akora ubworozi bw'amafi yabwiye Radijwi rya Amerika ko batunguwe bagiye kuroba ku wa gatanu w'icyumweru gishize bagasanga amafarerimba hejuru y'amazi yapfuye.
Bikiri mu gitondo ubwo abakozi bakoraga ku manywa bampamagaye bati twagize ikibazo cy'amafi yapfuye. Mageze nsanga amafi yapfuye mu buryo budasanzwe ari menshi cyane. Turebye dusanga amazi yararimo yaje asa yanduye yahinduye ibara. Ubwo twaje gukurikirana dusanga naho amafi yaje gupfa ari menshi cyane, abaturage barimo bayafata bayajyana.
Bakayajyana kuyateka se?
Barayajyanaga birumvikana, ashobora kuba arimo abayariye. Ariko nyuma uko twaje kubona bikomeye, kuko n'ibinyabuzima byose byari mu mazi nk'ibikeri, inzoka basangaga zapfuye nazo. Nibwo twabimenyesheje ubuyobozi nyine benshi cyane babaje kumenya amakuru kayo mafashobora kuba afite ikibazo.
Kugeza ubu aba barobyi babujijwe kongera gusubira kuroba mu mugezi wa Mukungwa, bagategereza ikizava mu bushakashatsi bwahise butangizwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi. Dr. Witouje Solange, umuyobozi mukuru wungirije muri icyo kigo, yasabye abaturage kwirinda kurya amafi yipfushije.
Igisigaye turimo dukora ubu ngubu ni ubushakashatsi bwo kumenya ngo ayo mazi yaba yarandujwe n'iki. Tumara kumenya icyanduje ayo mazi, tube noneho twatanga navuga twashyiraho imbaraga mu kumenya ngo icyanduje ayo mazi cyahagarara gute. Noneho ikindi nacyo turi kubwira abantu ni ukwirinda kuba barya amafi yapfuye muri uwo mugezi yipfushije, cyane cyane tutaricya twamenya icyo yazize.
Ariko ni ukuvuga ngo muri Mukungwa byo birabujijwe kuroba muri iyi minsi mutaramenye ibyo ari?
Yego birabujijwe, uretse ko n'ubundi n'ubungubu wajya kuroba ntacyo yasangayo, kuko amafi yari arimo urebye yose yarapfuye. Kugeza ubungubu nta wakagombye kujya kurobamo kugeza igihe tuzamenyera icyo ubushakashatsi buzatwereka ayo mafi yaba yarazize.
Iyi nzobere mu byerekeranye n'ubuvuzi bw'amatungo yemeza ko mu gihe cy'icyumweru kimwe abashakashatsi bashyizweho bazaba bamaze kumenya icyisha aya mafi abaturage basanzwe barobera muri uwo mugezi wa Mukungwa, baremeza ko igihombo bagize ari kinini.
Yose ya hafi ya yose yarapfuye, nta kintu gisigaye.
Igihombo mwagize kirangana gute?
Nabaze mutanga twatakaje amafi, kuko twari twiteze gusarura mu mezi abiri ari imbere. Munabaze mbone kugera muri miliyoni 11,800,000. Nanubu dutegereje ibisubizo bizava hejuru kugira ngo aribo bazanatugira inama niba se twabigenza, niba tuzakomeza korora. Kuko nanubu amafi n'utwari twasigayemo dukeya cyane twagumye gupfa ku buryo ubu ngubu n'amazi arimo ntago ushobora kuyakoraho kuko dufite impungenge kakiri mu burozi.
Amafi yasanzwe yapfuye mu mugezi wa Mukungwa nayo mu bwoko bw'inkwikwi n'inshonzi. Aya mafi yagaragaye mu mugezi wa Mukungwa uherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Dr. Wituze ushinzwe ubworozi muri Rabu avuga ko abantu badakwiye kugira impungenge ku mafi ari ku isoko,
cyane cyane amafi ya tilapia yanga yatumenyereye abanyarwanda bamenyereye yo nta kibazo afite. Amafi yapfuye ni amafi navuga yimeza cyangwa se aba naturali muri Mukungwa, ntabwo ari ayo twari twateyemo nasanzwe arimo.
Uyu mugezi unyura mu mirenge itanu ariyo ya Muko, Rusasa, Nkotsi, Rugero, Rwaza na Shyira. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko hakozwe igenzura mu yindi migezi ifite aho ihurira na Mukungwa nk'Akagera na Nyabarongo ariko nta mafi yapfuye yagaragayemo. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igatangaza ko mu gihe hagikurikiranwa icyateye iki kibazo, abakora uburobyi bakwiye kwirinda kutaroba amafi bakoresheje ibintu byose biyahumanya bigamije kuyobya ubwenge bw'amafi, kuyananiza cyangwa kuyaca intege, ndetse no kwirinda kujugunya imyanda inyuranye mu nzuzi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi itunganywa ry'ibibanza byo kubakamwo rirangwamwo utunenge twinshi mu kiyaya Cimbo no mu gisagara ca Bujumbura. Uko niko abakenguza amateka b'u Burundi babishikirije kuri uno wa mbere hari mu bikorwa by'inama nkenguza amateka, aho abashikiranganje batanu ba leta y'u Burundi bari batumiwe kugira bishure ku bibazo byabo baserukira abanyagihugu. N'inkuru ya Evariste Nzikubanyanka.
Ibikorwa by'inama nkinguza amateka y'u Burundi by'uno wa mbere byari bishingiye ku cegeranyo cakozwe ku nyubakwa zubatswe hadakurikijwe amategeko. Bimwe mu biri muri ico cegeranyo cakozwe n'umugwi w'abakenguza amateka w'amaho ujejwe ibibazo by'intwaro, ubutungane, ubutunzi n'ibidukikije vyerekana ko ibintu byayangaye atacamira. Abakenguza amateka basanga hari amakosa yabaye mu gutanga no kubaka ahatategerezwa kubakwa. Icegera ca kabiri c'umukuru inama nkenguza amateka Anise Niyongabo afise ukuntu abona ibintu byategerezwa kugenda.
Hari amakosa agigwa n'abantu bubaka, ariko cyane cyane hari n'amakosa agigwa n'ababijejwe mu maservisi ya leta, mu mirimo ya leta. Jewe mbona ko kugira leta abantu bayizigire yokurikiza amategeko aba yaratowe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka, hanyuma agashigwa ko igikumo agatangazwa n'umukuru w'igihugu. Kuko leta idashoboye kubahiriza amategeko yonyene n'amabwirizwa yonyene iba yaratoye canke yaratoje, abantu ntibayizigira kandi abantu baca babandanya bakora ibyo bishakiye.
Abakenguza amateka barahuza ko amazu yubatswe hafi ya karere ka Buterere turi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura samburwa, aho naho hatanzwe kugira hubakwemwo kandi hari hagenewe imicafu iva mu mazu yo mu gisagara ca Bujumbura. Ariko umukenguza amateka Defense Ntawunkunda afise ubwoba bw'ibizokurikira.
Yabaga twara hariye twananigo navuze n'izizi zose tuzozibomora abantu bazoce babahehe. Ariye mvuga ati au niveau technique turavye technique biroroshe, mvuga tujye au niveau social abantu tuzobomora tatubajira gute dufate nk'izo amajana 3 tuguze n'abantu bashika imijya ngo irimo nk'abantu batandatu bazuca bajaye azaza kujyama imbere ya meri ushaje yigira imbere ya president cyangwa imbere ya urbanisme yawe yabahaye.
Umukuru w'inama nkenguza amateka Reverie Ndikuriyo wewe nta kindi asaba abashikiranganje begwa n'ico kibazo nuko byasha byanoga inyubakwa zubatswe ahatariho zose zishigwa hasi hagakorerwa ico hari hagenewe.
Wa munsi amazi yatera mu carama hagiye abantu 200 babonetse mu ijoro rimwe 30 mu mwanya mutoyi abantu 200 waravyuka umwanuka murondera kumagiza mu Tanganyika urashobora kubireka ejo hagapfa muriyoni none ubukijijiki. Nico gituma byose uko amateka avuga uko ahantu hateguwe planification yari imeze nigaruke uko nyene ico cy'abanyagihugu nico impact sociali ki byose birabaho mugabo uno n'abantu bapfuye nta impact sociali baba.
Bamwe mu bakenguza amateka babona ko imvugo ishobora kudajana n'ingiro. Umukenguza amateka umugoko bw'abatwa Ruhuna Vena ari muri aba
yakwa mushikiranga n'ibintu horo hagatiwe yavuze ati niduhane isango ubwo ibitugo turavuga bizoja mu ngiro twebwe abatwa tugumana makenga mu bintu ubwo bizoja mu ngiro nimba bizoja mu ngiro n'ityari nituzokwa mama nk'abantu ko mandika heha enda kugira ngo biboneke ko ivyavuga ngo abishora kuja mu ngiro inkwari dusezerana mu masesa tuvugane tuti ni kwa gatandatu ibikorwa rusange tugende ni mashini abatuje tukanze
ariko abashikirangaje begwa nico kibazo bemereye abakenguza amateka gukosora bimwe mu bitagenze neza mu gutanga amatongo ujejwe ibikorwa vya leta yashikirije ko ahari amatongo yatanzwe hatisunzwe amategeko agiye gusubira mu minwe ya leta Jean Bosco ntuzwe n'Imana yatanze karorero
kuri kiya kibazo cyo ngaho kuri Zabu nashanda bamenyeshe ko ingingo yo kwaka abari baharonse nkuko mwari mwabidusabye kandi natwaguba tubikurikirana twamaze kuyifata isigaye tusukira turiga abari baronse amatongo igerera kiso yange tuyigera mugabo ashaka kumenyesha mugenzanje wa agriculture ajejwe izabuko de bonus zisigaye yo tuhava tuja kuzikurayo kutko cha twashikiriza izabu directeur makaro de la titre yawe makakoresha ikeneyo
abashikirangaje batanu ba leta y'u Burundi niho bari bitavye ibikorwa by'inama nkenguzo amateka Juno wa mbere w'umutekano w'amasoko ntanga nguvu w'intwaro hagati mu gihugu w'ibikorwa bya leta n'ubujejwe ibidukikije Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru uwaserukirikira hamwe muza makungu ryitaho impunzi ku isi HCR muri Kenya Rauf Mazu asaba amashirahamwe abikorera utwabo ibigo n'abantu ku giti cyabo babishoboye gutanga uburyo bwo guterera impunzi zifise impano zitandukanye mu ntumbero yo kwishyiriraho utuzi kugira zibone zibesheho zitarinze kurindira imfashanyo twumvirize mugenzi wacu Eloge buri kaneza ku Idonido kuri iyo nkuru
Kumugane wa Afrika ibitigiri vyawo nivyerekana ko abantu bahunze ibihugu vyabo n'abahungiye mu bihugu hagati kubera injyana n'intambara barenga imiliyoni 24 kuri abo igihugu ca Kenya gifise abarenga 171,331 bari mu makambi nyamukuru atatu hakiyongera ko abari mu bisagara mu ntumbero yo gufasha izo mpunzi kuri uyu w'Imana hatunganijwe urugendo rwitiriwe Rukuruku Senaitarete afise ubwenegihugu bwa Amerika ariko aturuka muri Ethiopia akabakoreye ase aratubwira intumbero nyamukuru yarwo
This is a campaign linked to raising awareness on the refugee population
Inisekeza yerekeye gukangurira abantu kumenya ivyerekeye impunzi vyabaye ngombwa ko zivi wabo atari kubw'amakosa yazo hari indyane nyinshi ku mugabane wa Afrika n'ahandi kandi dutegerezwa gufata mu mugongo abo bantu bari mu mubabaro umuntu wese ategerezwa kuvyumva akabinerwa kandi agafasha abantu bari mu marushwa kubera indyane kandi ubu hari bitigiri byinshi rwose vy'impunzi ku isi nzima ku buryo twovuga ko amazi yarenze inkombe ubwo dutegerezwa kwerekana ko duhagararanye nazo kandi turi kumwe na cyane cyane iby'umwihariko muri Afrika dufise miliyoni 24 z'impunzi hari indyane kuva muri Sudani ya Majepfo gushika muri Somalia zitigera zihera co kimwe na Congo ibi rero n'ugukangurira abantu kwibuka ko hari abandi bari mu marushwa kubera izo ndyane ziri muri Afrika Nidaje humazu na watu wara, igisatachi higia ngachase, rekijejo kwegera nyuburgyo, kumugawane wa Afrika, asanga tamu na kuye kuisu uzugura, mugutere likikikorgwa.
As you know, a lot of people paid $1,500 to join us.
Nkuko mubizi abantu barisha 1,500 kugira baze hano kandi 1,500 kigenda muri ASEL gufasha bene wacu bahunze iciyumviro nyamukuru nuko abantu bagira icyabo kino gikorwa uwo ni wo mutima wa ASEL n'umuryango wa Rukuruku n'ukugira ubuntu gusangira n'ukwitanaho twaje hano ngo twegeranye uburyo bw'impunzi Lamwe mu mpunzi nk'uyu mukenyezi aturuka muri Sudani y'Epfo yaje ava mu ikambi y'impunzi ikakuma hari cyo urugendo rumwibutsa Ibi nyibutsa nkiri muto turiko tugenda n'abavyeyi banje ntashobora gutambuka neza iyo niyibutsa umwe mu bakenyezi yiciwe imbere yacu vyari bibi cyane kuko yaciye agwa bukumbi ntiyasubira gutambuka ubu nibaza ko abantu bumva ko impunzi bizigendera ziriko ziragenda Umukenyezi w'umunyakenya nawe yemeza ko bene ibikorwa ari ngombwa cyane.
I feel like I like the spirit of the event and that we can
Numva mpimbawe n'umutima wa bino birori n'ukuzana imiryango yacu tukereka abana bacu ukuntu ari iby'agaciro gukundana no gufashanya mu kibano nibaza ko bibabaje iminsi yose igihe imiryango itandukana kubera ibintu bisangamwo gusa nibaza kandi ko nk'abanyafrika ibihugu byakira impunzi dukwiye kwitanaho kuko turi umwe tukabihanga rimwe birababaje cyane kubona hari impunzi zibonwa nk'abakora n'iterabwoba cyane cyane abanyasomalia birababaje pe kubona bahabwa isano n'iterabwoba Nahibihugu bitunza biri mu byakire impunzi bitigira bya sere byerekana ku impunzi bice 86% mu isi yose zihawe indaro mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere muri Kenya sere yemeza ko nubwo hibonekeza impunzi nshasha hari n'izindi ziguma zitahuka muri zo harimo abarundi 191 batashe kuva uyu mwaka utanguye Eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika
tubashimiye kuba mwaduteza amatwi muhandanye mudukurikirana